inama yabaye yari inama yamiba umyaka yose ba haraheze imyaka itandatu twumvikanye yuko tuzo turahura twayaga urumva ubu rero tuko dutegura inama bakuru b'ibihugu izuba mu kwa kabiri kumwakuza hanyuma tukaba twayaze rero ku bintu bishika nka bine icya mbere ni kuraba ingene twogwanya iki kiza cya covid gisinzika gisi n'ukuntu twokorana twarishimiye cyane rwose ukuntu Afurika yabyifashemo mugabo twaranaganiye cyane rwose n'ukuntu icyanco zoboneka cyane cyane muri Afurika cyane cyane n'ibihugu bifise uburyo bigafasha mu byerekeye urucanco kugira ngo abantu ntibabandanye basinzikara. Ikindi twaganiriye ni ukuntu twoshyira ingufu nyinshi mu bintu byerekeye ibisata by'itero n'ukuntu tworondera abanyafurika cyane cyane bato bato no kubigisha imyuga. Icyo ni ikintu gihambaye twayaze. Hari ikindi twayaze ni ibyerekeye by'umutekano muri Afurika. Nk'uko mubizi burya Ulaya na Afurika hariho gusa ibirometero 14. Ni ukuvuga yuko ibintu biba muri Afurika birafite ingaruka ku bihugu bya Ulaya. Rero ibyo twabiganiyeho turabiganira cyane cyane n'ibyerekeye urujya n'uruza rw'abantu. Hanyuma turanumvikana n'ingene kukugiranya imitahe zukoreshwa mu migambi y'iterambere muri Afurika. Twayaze neza, hari ibyo twahaririye, mugabo muri rusange byagenze neza cyane rwose, kandi ubunyu urabye ingorane ziri kuri iyi si, nta n'umwe yoshobora kubikemura ari wenyine. Twagiye tuvuga tuti ibibazo dufise byinshi ni bimwe, tugomba kuraba uko twokorana rero kugira ngo twitorere inyishu.
Twende ngo gagateretse umuntu yihweje ingoga n'ubwira uwategetse ibirekanye muri iyo nama bisa n'ibintu byafashe intumbero nshasha mwebwe insiguro mu bihaniye.
Nibaza yuko intumbero nshasha byafashe ni uko ubunye dusigaye tuganira nk'abangana, tukaganira dusonderana, tukaganira kandi turaba ukuntu twese muri iyo migenderanire twokuramo inyungu. Kera wamenga hariho bamwe bagurisha abandi bagomba kwabumvirira gusa ngo bajyumvirize, nubwo ibyo byarahindutse. Ubu rero tukaganira nk'abangana, tukaganira kandi dusonerana, kandi tukaganira tugomba kuraba yuko twokorana kugira ngo dukemure ibibazo byinshi biri kuri iyi si, cyane cyane ibibazo biraba Afurika na Buraya.
Abo bategetsi kandi harabaye amasezerano akomeye cyane rwose hagati y'ibanki Buraya eka n'ibihugu nka u Rwanda na Senegale bwo gushobora gufasha mu gikorwa cyo gutanguza amahinguriro azakura incanco mu Rwanda. Ayo masezerano yoyo umwe avuga kwiki?
Oya, ni ibintu biteye igomwe cyane rwose. Ubonye yuko ari ibihugu byo muri Afurika byafashe ingingo yuko badutangura gukora incanco, twebwe turabishima kuko tubona umenga ni ikintu kizofasha cyane rwose. Naho uno munsi dusindikajwe n'ikiza cya covid hashobora kuzoza n'izindi ndwara, hanyuma ntidushoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kugira incanco ku rucanco rwacu. Rero iki ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyashimwe na bose. Twaba rero twizeye yuko ibikorwa bizotangura vuba, hanyuma tukaraba rero ukuntu natwe abanyafurika twoshobora kuronka uburyo bwo gukora imiti yo gukingira abenegihugu bacu.
Ku bwanyu, ingaruka iyo nama yabo bashikiranaje izogira ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu 2022 ni nkiyi?
Ndabona ko izogenda neza cyane rwose, kubera yuko iyo bigenze neza hagati y'abashikiranaje kenshi ibindi biragenda neza. Mugabo hariho ikibazo cyerekeye urucanco rwa covid, aho ibihugu bimwe bimwe vyidoze bivuga yuko ibihugu bitunze bigumiza incanco ntazitange mu bihugu vya Afurika. Ico ni ikibazo kizokwigwa n'abakuru b'ibihugu. Mugabo muri rusange nibaza yuko nko kubyerekeye umutekano twarumvikanye, yabona umutekano kubyerekeye kwegeranya imitahe zokoreshwa byinshi byinshi byarakemuwe. Nibaza rero yuko muri rusange byagenze neza cyane rwose kandi twarabyishimiye. Urereka rwo gutegura inama yo kubihugu bizoba mu kwa kabiri mwakuze.
Ambasaderi Fred Ngoga Gateritsi, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane rwose kubona amashuri kuntumira.